mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya bose. Miriwe inshuti bakunzi n'ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Ubuserukizi bw'u Burundi mu Burusiya buhangayikishijwe n'ihohoterwa rikorerwa abanyafrika muri ico gihugu.
Ikibazo uko kiri nuko tumaze iminsi tubona cyane cyane muri leta y'Abarundi hari abanyeshure babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza.
Uyu ni ambassador Edouard Gizimana serukira u Burundi Moscow mu Burusiya. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ririyamiriza uguhohoterwa, ugufungirwa ubusa n'ukunyuruzwa yemeza ko bikorerwa impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. Muyavugwa mu karere k'ibiyaga bigari yandi tubafitiye harimo kandi ingingo ya sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizamo UTC mu mfunyapfunyo y'umunyarwanda Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko. Ubuyobozi bw'intara ya Tigre butangaza ko intambara ikomeje mu bice byose by'umurwa mukuru w'iyo ntara. Hidonido y'amakuru yose duce ku masonga harimo yavugwa mu vyikiza cha virusi ya corona. Turayarambura mu kanya isase, mube hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru twafite hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi w'intara ya Tigre yemeza ko intambara igikomeza mu bice byose iminsi ibiri inyuma y'uko ingabo za Ethiopia zigaruriye mu rwa mukuru wa Tigre Mekele. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi hadufite ibindi kuri ino nkuru.
Debretsion Gebremichael yahakanye ko yaba yarahungiye muri Sudani y'Epfo. Yemeza ko ari hafi ya Mekele bwa mbere mu butumwa bugufi yoherereje ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza. Bwa kabiri mu kiganiro yagiranye kuri telefoni n'ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibi biganiro bibiri bitandukanye, umuyobozi wa Tigre yatangaje ko intambara itararangira. Ati twataye muri yombi abasirikare batabarika ba leta ya Ethiopia barimo n'umuderevu w'indege y'intambara yabo twarashe muri iyi weekend irahanuka, ariko we ararokoka. Ariga kandi na Eritrea baturanye ko nayo iri muri iyi ntambara ifasha Ethiopia. Yavuze ko ingabo ze zafasha abasirikare ba Eritrea atavuze umubare mu nkengero z'umujyi wa Wukro uri nko muri kilometero 50 mu majyaruguru ya Mekele. Kuri Debretsion Gebremichael, iyi ntambara igamije kurengera ubwigenge n'ubusugire bwa Tigre, intara y'abaturage 6,000,000, kandi intambara izakomeza kugera ingabo za Ethiopia zose zigiye, niwe wabyivugiye. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia, Abiy Ahmed, uyu munsi yahamagaje inama y'igiteraganya y'Inteko Ishinga Amategeko. Mu ijambo yayibwiye, yavuze ngo itegeko nshinga ryacu ryaratewe, ariko kurirengera ntibyadusabye imyaka 3, byamaze ibyumweru 3 gusa. Ababisesengura bemeza ko yabigereranyaga n'intambara yisubiranamo rya bene gihugu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Abiy Ahmed hakanye ko ingabo ze zitigeze zica inzirakarengane z'abasivili, kandi ko na Mekele batazayisenya nyuma yo kuyigarurira.
Na mugenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kutubwira ibyishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bibazo by'abana Save the Children ritabariza abana 11,000,000 bugarijwe n'inzara mu bihugu bigera kuri 11 ku isi yose.
Mu itangazo yashyize ahagaragara uyu munsi i Londres, Save the Children ivuga ko intambara z'urudaca ku isi, icyorezo cya virusi ya corona n'imihindukire y'ibihe byongereye cyane ibibazo by'inzara, cyane cyane mu bihugu 11 byo muri Afrika, mu birwa bya Caraïbes, mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya. Ibi bihugu ni Burkina Faso, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani ya Ruguru, Haiti, Yemen na Afghanistan. Save the Children iratangaza ko ihangayikishijwe cyane cyane by'umwihariko n'inzara ku bana batarageza ku myaka 5 y'amavuko bagera kuri 11,000,000 bo muri ibi bihugu. irashimangira ko abana bari muri iki kigero cy'imyaka aribo banyantege nke cyane iyo batabonye ibiribwa bihagije kandi bikwiye ingaruka ziba mbi mu buzima bwabo mu mikurire yabo no ku bwonko bwabo ndetse bashobora no gupfa. Save the Children irasaba amahanga kugoboka aba bana ariko cyane cyane no kurangiza impamvu zitera inzara no kuvuga nyine intambara ibyorezo by'indwara n'imihindukire y'ibihe. Umuryango w'abibumbye Loni umaze gusohora amadolari miliyoni 80 yo gufasha ibihugu birindwi kuri ibi 11 byugarijwe n'inzara kurusha ibindi aribyo Afghanistan, Burkina Faso, Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo, Niger, Sudan y'Epfo na Yemen. Ariko andi madolari miliyoni 20 azaba abitswe ku ruhande mu rwego rwo kwitegura kugoboka ikindi gihugu nyine cya karindwi Ethiopia igihe icyo ari cyo cyose.
Muyagezo hirya nino ku isi kandi harimo Australia ibwira Ubushinwa ko bugomba gusaba imbabazi kwera ifoto bwashize ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umusirikare yica umwana w'umunyafganistani ejo ni mukankusi turacari kumwe.
Minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison arasaba guverinoma y'Ubushinwa gusiba ifoto yashyizwe ku rubuga rwa Twitter kubivugwa ko ari ibyaha byo mu ntambara muri Afghanistan. Iyo foto isa n'iyerekana umusirikare wa Australia yica umwana. Ni ifoto yakwirakwiriye iturutse kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Li Jianzhao. Yerekana umusirikare wa Australia afite icyuma kiriho amaraso ari iruhande rw'umwana. Umwana byabonekaga nk'aho yarafashe intama. Iyo foto Australia ivuga ko ari impimbano yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yarakaje iki gihugu. Amagambo yari yanditse munsi iyo foto yagiraga ati "Wigira ubwoba tuje kuzanira amahoro." Kandi ni nyuma yuko mu cyumweru gishize hari amakuru yavugaga ko ingabo zidasanzwe za Australia zishe Abanyafuganistani byibura 39 mu buryo bunyuranije n'amategeko. Itangazamakuru rya Australia ryanditse kuri Twitter ko iyo foto yasaga n'ishingira ku bihuha bidafite aho bishingiye. Yavugaga ko abasirikare ba Australia bakoresheje imbugita mu kwica abana b'ingimbi bo muri Afghanistan. Iperereza ryakozwe ku myitwarire idahwitse y'ingabo zidasanzwe nta kimenyetso ryabonye cyo guhamya ibyavugwaga. Cyakora iryo perereza ryabonye ibimenyetso byizewe ko ingabo zidasanzwe za Australia zishe abantu mu buryo unyuranije n'amategeko muri Afghanistan hagati y'umwaka wa 2005 n'uwa 2016.
Imbere yo kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari twongere gato tuvuga ibya COVID-19 aho ikigo gikora imiti citwa Moderna cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisaba uruhusha rwo gutangura gukoresha urukingo rwa COVID-19. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Moderna yagerageje urukingo rwayo isanga rukora ku kigero cya 94 n'igice kimwe ku ijana. Ni hejuru cyane y'ikigero cya 50% cyagenwe ubusanzwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti FDA mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Iki kigo FDA ni nacyo gitanga impushya zo gucuruza imiti n'inkingo. Moderna yasanze kandi urukingo rwayo rukumira virusi ya corona gukaza ubukana bwayo ku bantu bose 100% yarugeragejeho. Kubera izi mpamvu zose, Moderna irasaba uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi gutangira kurutanga muri uku kwezi kwa 12 kuzatangira ejo kuwa kabiri. Moderna ibaye ya kabiri isaba gutangira gucuruza urukingo rwa COVID-19 nyuma y'ikindi kigo gikora imiti Pfizer nacyo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize. Pfizer yavuze ko urukingo rwayo rwo rukora ku kigero cya 95%. Umuyobozi w'imirimo yo gukora urukingo rwa Moderna Dr. Tal Zaks yatangaje mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'abanyamakuru ko bamaze kubona uruhushya rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi bashobora kurugeza no mu bindi bice by'isi guhera byibura mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha w'ibihumbi 2021. Kuva imaze kwaduka mu Bushinwa mu kwa 12 mu 2019, virusi ya corona imaze guhitana abantu barenga 1,460,000 ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku isonga n'abantu barenga 275,000 COVID-19 imaze kwica nk'uko imibare ya kaminuza Johns Hopkins yo muri Amerika ibigaragaza.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezwe hirya nino ku isi badutororokanije bakabahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndayibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika ne nabice ku masonga nkitangura userukizi bw'u Burundi mu Burusiya bgahamagaje vyihuta inama y'abahagarariye ibihugu vya Afrika i Moscow ku murwa mukuru ico gihugu ni kugira ngo bige ku bibazo vy'abanyafrika bahohotegwa muri ico gihugu mu kiringo kito cane abarundi batatu baramaze kuri ubuzima mu buryo budasobanutse mu kiganiro mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yagiranye na ambassadeur Edouard Bizimana yamusiguriye uburemere
ikibazo uko kiri nuko tumaze imisi tubona cyane cyane muri Leta y'Abarundi hari abanyeshuri babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza hanyuma twibajije yuko tubajije n'ahandi twumvise yuko umengo hari n'ibindi bihugu bibura abana babo hanyuma twe rero twaciye twimbere tuti ibyo bavyiza dukoranye tukavugana tukaraba ingene byifashe hanyuma tukarabye icyo twofata kugira ngo dushikirize abatwara kino gihugu icyo cyiyumviro cy'ingene abana bacu izo ngorane bafise hanyuma nabo bakagerageza kuzitorera umuti kugira ngo imigenderanire isanzwe hari myiza n'ibihugu byacu bya Afurika hamwe n'iki gihugu itotosekazwa n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bamwe bamwe.
Mwibaruwa mwanditse muravuga ko muri uyu mwaka wose hapfuye abarundi batatu abo babuze ubuzima bwabo byabagendekeye gute
ubusi uravye bo afuye mu buryo butandukanye hari wafuye yagiye kuramuta umugenzi wiwe hanyuma babatubwira ko yaci aja ngo koga ngo ahantu bavuga yuko yaguye mu mazi aho hantu yagiye koga mugabo twe twarashitse ku rubuga dusangana ahantu hadasanzwe hogwa kandi urumva uri umushitsi dushobora kugenda ahantu ugiye koga wenyine icyo gihe rero tubonye tubajije abandi tukaraba amavideo yari kumwe n'uwo mugenzi wiwe hamwe na nyinakuru uwo mugenzi wiwe n'uwundi mwana mutoyi hamwe icyo gihe rero hari ahantu amazi yajyaba kunda kuyora baza kuzimya nk'imiriro ahantu n'ukuri hari hakorwa hanyuma ntiyari umushitsi ntiyari kuziwe yari kuje imbere ngo agiye koga ahantu kandi icyo gihe n'umwanya wo koga wari warahagaze kuko ino haragera igihe ibyo koga bigahagarara kuja ku maplage bigahagarara hanyuma rero ikibabaza ni uko tubajije ngo batubwire iby'amankete ageze ko ntitubironke kumva umengo hariho ibintu bitameze neza ubundi nawe aheruka kwicwa we yaguye muri campus nyene twibaza ko bamufatiye muri campus mugabo ngira ngo bagiye kumubwirira n'abahandi kuko yabuze ku wa kane ku mugoroba ari ngira nko ku metero zifite 50 z'uburaro bwiwe mu nyuma yasubiye kubonekana ku wa mungu mu gitondo aho nyene ku metero zidashika 50 kandi uravye bari bamumenye umutwe twera uciyemo kubiri n'ibindi biguma ku mutwe bikomeye ubwo guti iyo bibera ngaho hantu abantu bari kubibona amaraso yari kuboneka mugabo icyo gihe nta maraso bahabonye rero ikibazo twarumwe tugira tuti ni uko kubera iki atababibonye kandi ari ahantu haguma haca abantu banyeshure abajejwe uwo mutekano w'icyo kigo hari amakamera ajya hari abagenda n'abagaruka hanyuma ibintu nk'ibyo bikaba ntihagire umuntu n'umwe yabona ikintu na kimwe twabonye rero bimaze kubera mu kigo cya kaminuza ko ari ibintu biteye agahinda rwose uwa gatatu wewe rero nawe bavuga ko yafashwe agwara ari mu cumbi we bakamutwara kwa muganga hanyuma bamba tuza kumva ko yitabye Imana ariko icyateye amakenga ni uko mu nyuma hari abanditse yuko ikiziga kiwe catowe ahantu hatazwi kandi yatwawe na ambulance imukura mu cumba kuri ibitaro bamutwayemwo bukeye tubyumvise twararungitse karangamuntu yiwe pasiporo mugabo rero bamukura muri ivyo bitaro bamutwara muri morgue aho bahajya babika bafuye usanga banditse yuko yatowe ahantu hatazwi na wanyi natazwe. Ijereo vijache vitu tera makenga menshi gose. Baciye gutwitura abatwara hano tuti dusigurire baje nabandi turumba yuko hari abana bari abagira ibibazo ibihugu bitandukanye ico bisama rero twaciye twibira tuti nta nkumurwi userukira ibihugu bya Afrika turakwiye kuja hamwe ngo tuganire ico kibazo kugira ngo abana bacu bari ino bumve ko bashigikiwe kandi umutekano wabo turajishinga.
Ambassadeur Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya ndagushimye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe, murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari ishami mpuzamakungu riharanira gateka ka kiremwa muntu Human Rights Watch ririyamiriza uguhohoterwa, ugufungirwa ubusa no kunyuruzwa gemeza ko bikoregwa impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Biri muri raporo y'amezi 10 yari maze iminsi rikora mu makambi atatu y'abarundi ari muri Tanzania. Human Rights Watch rivuga ko ryasanze hari n'abakurwa mu makambi y'impunzi bakaja gufungirwa mu gihugu cy'u Burundi. Idonido na Pierre Claver niyo nkuru akwijugiye Amerika ikigali mu Rwanda.
Ishami mpuzamakungu Human Rights Watch rigwanira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania kabangamiwe. Icha gyanyo cha Human Rights Watch cha mezi 10 aheze chagiye habona kuri uyu wa mbere cerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakabarezwa igufa mu busho bafungiwemo abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo. Ababangamiwe cyane n'abari mu makambi ya Nduta na Mutenderi aha ndetse aheruka gukugwa impunzi 8 zajanye gufungirwa mu Burundi mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Aha n'amatoroza ijwi rya Amerika ryakoze ryasanze ari byo. Human Rights Watch ribona ko ari uhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Lewis Marge atwara igisata cya Afrika yo hagati muri Human Rights Watch kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force.
Ati twamenye ko inzego z'igipolisi n'abajeje uperereza muri Tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya Nduta barabafungira ubusa bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gasho k'igipolisi ikibondo mu ntara ya Kigoma ahegereye umupaka w'u Burundi. Abandi bagera ku 8 baciye bajanwa gufungirwa mu Burundi mu kwezi k'8 guheze. Twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyurujwe kuva uyu mwaka utangura atawuzi irengero ryabo bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka yamara batarabishaka. Ivyo no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi
particulièrement aux droits des réfugiés.
Iryo shirahamwe rifise icicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ryavuganye n'abantu barenga 20 bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe n'ikambi ya Nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Kubwo umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe.
Umva barabomo uyu muryango niho bakubise umugore urugi barinjira niho baci bamufata baramujyana.
Human Rights Watch yemeza ko abavuganye naryo ari bake yamara ko abakorewe amabi nk'ayo ari benshi. Leopold Shirangabo icagira cyo twara runani CBDH Vicar ruhoza bahanini agateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga 100 banyurujwe muri Tanzania.
Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cobazanira inyungu. Amasoko yarugawe nta mpunzi nimwe irekuriye kudanaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza kutuntu babahawe na HCR. Nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze abarundi barenga 100 barabuye burengero ryabo. abandi benshi baratabarumuka bahungira mu bihugu bitandukanye mu bihugu duhana imbibe abandi bakagenda barafategwa mu mayira bagerageza guhunga kuva itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa nibabareke bariko bahohotera maze uzumva kini gutaha atahe
ishyamba mpuzamakungu hashtag igita impunzi muri Tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribizi ko umuvugizi wa hashtag muri ico gihugu Edward Ogola yabwije Ijwi ry'Amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara tubifisemo umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro gusa natwe hari biba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza icyo bikoze iryo shirami hashtag ryabwiye abahinga ba Human Rights Watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya Tanzania ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi atatu ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Human Rights Watch nabo bahari na gateka k'impunzi basaba amareta ya Tanzania n'u Burundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono. Twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo c'impunzi ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone. Uwatwitavye yatubwiye ko ata mushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri Tanzania anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira ico abivuze ko gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ayavugwa ku Rwanda ubu naho sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizwamwo izwi ku izina rya UTC ya Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko. Iyo nzu yari ifise agaciro ka miliyoni 200 z'amadolari yafashwe mu mwaka w'2013 itezwa ca munara muri 2017 igifatwa leta y'u Rwanda ico gihe yavuga ko nyene yo yari aheraniye leta miliyoni 1,100,000 vy'imisoro. Tribert Rujugiro mukanya yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana abanza kumubwira uko yakiriye iyo ngingo.
Nacyakiriye neza, nacyakiriye nka kado ya bonane, ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko nemera ko ukuri buce mu ziko ntigushye kw'amaherezo kugira kukagaragara.
Hashize imyaka 7 umutungo wanyu ufatiriwe, ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko?
Umutungo wafashwe mu kwezi kwa cumi na kumwe twari twamaze kurwitabaza kuko hari iminsi igenwa ntarengwa yuko ujya kwegera urukiko bahereye igihe igikorwa cyabaye. Bayifashe mu kwezi kwa cumi na kumwe tubishyikiriza urukiko, hanyuma muri mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi tumenya ko bayigurishije nta nubwo babitumenyesheje, nabwo turongera tubigeza mu rukiko. Urukiko rubyongeramo nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko.
Leta y'u Rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko, iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruriya rukiko bizagenda bite?
Cyanyagiye muri ruriya rukiko cyane cyane kwari ukwereka amakungu yuko iriya leta iriho nk'uwirenganya abaturage si igihe yarenganije jyenyine. Abavoka bacu bazareba uko bizagenda batugira inama y'icyo twakora, ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya yuko bandenganije.
Mbese uretse UTC nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u Rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo?
Ni myinshi, ibintu byose nari mfite mu Rwanda barabifashe, nari mfite uruganda rukora inkweto za plastiki bararufashe, nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe, nari mfite inzu nari nujuje nabagamo barayifashe, nari mfite amazu nkodesha barayafashe, ikintu cyose nari mfite mu Rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko.
Ubuse ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko?
Nibwira ko banze uko baruciye bakerekana ko biriya tegeko bidashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye ishingiye ku rubanza rwaciwe icyo gihe nibampa UTC icyo gihe n'ibindi bazabisubiza.
UTC yafashwe muri 2013 ariko igurishwa muri 2017. Icyo gihe cyose inyungu iva muri UTC yajyaga mu mfuka wanyu cyangwa yajyaga mu mfuka wa leta?
Amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mfuka wa leta, kandi ideni bavugaga mfite by'imisoro byabaye ndahari ikontrole bakoze ayo nzi uko bayikoze sinkuzi, ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha iyo
ideni babasabaga ryanganaga rite amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga iki mugereranije n'yagurishijwe?
Ngereranije mu myaka ine bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari. Ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari miliyoni 1,100,000. Hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza, ntabwo mfite inzira zo kubitahura, ariko bisa naho ari sosiyete yabo y'icyama yayiguze, ariko ibyo nta kimenyetso mifitiye. Ni ibintu byo kureba.
Bwana Rujugiro, urukiko rwanzuye ko muhabwa ibihumbi 500 by'amadolari by'indishyi y'akababaro, ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu, uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe. Ibyo ni ibintu mwishimiye?
Ntabwo nabyishimiye. Nibiriya bavuga ko nta mwonga urifata, byose byari byagenze neza, ariko kuvuga ngo bampe amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko ritabaha uburenganzira bwo kuyigurisha, ikindi nkaba ntarabaye muba mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe, numva atari byo, numva bansubiza inzu yanjye, hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo. Yewe ntabwo nshaka kugurisha.
Hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo?
Ntabwo nabimenya, abavoka banjye bariho barabireba, ubwo nibo bazangira inama y'icyo nakora.
Bwana Tribert Rujugiro, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venuste. Nami
ubu naho tukaba dushitse kuri wa mwanya tubashikiriza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze itariki mateka y'isi twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Uyu mwaka n'isabukuru imyaka 148 ishize habaye umukino wa mbere w'umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga, umukino wabaye hagati ya Scotland n'Ubwongereza. Uwo mukino wabaye ari ku wa gatandatu ku itariki ya 30 Gushyingo umwaka w'1872, ubera muri Scotland ku kibuga cyari gisanzwe gikinirwaho umukino wa cricket. Abinjiragaho uwo mukino waberaga bishyuraga ishiringi rimwe abantu bagera ku 5,000 baje kureba, wari wateguwe n'ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru ry'Ubwongereza, ari nk'uburyo bwo gutuma ibihugu byombi bikomeza ubusabane. Nubwo bwose impande zombi bitari ubwa mbere zihuye zikina, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru FIFA ryemeje ko ari wo mukino wa mbere wabaye mu rwego mpuzamahanga, kubera ko nibwo bwari bubaye ubwa mbere hahuye amakipe yatoranijwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri buri gihugu. Dore uko ayo makipe yombi yapanze abakinnyi. Scotland yashyize 2 kurinda akarere kegereye izamu, 2 mu kibuga rwagati na 6 imbere bo gutaha izamu. Ubwongereza bwashyize 1 inyuma, 1 rwagati n'8 bo gutaha izamu. Ntabwo byari byemewe guhinduranya abakinnyi. Umukino warangiye amakipe anganyije ntayatsinze igitego.
Ino nga duce dusozera makuru twari tuafitiye muri kano kanya, dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na Jwe Diane Ninahazwe. Amajwi n'ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije, byashyizwe hamwe na Facile Gebehu. Twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose, naho utaha.